Tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM ijwi rya Amerika ni 104.3 abari Uganda mu karere ka Kisoro no mu micungararo yaho mutwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose tukaba live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Instagram, YouTube, Facebook na Twitter ni vewa radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga tuno musi kiremesherejwe muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na Jewe Diana nyine na hasu
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bamwe mu bagize impande zibiri z'umugambwe Uprona warondeye ukwikukira ku Burundi akabaye nawo mugambwe uranze muri ico gihugu no kuvuga ko mu yatanguye ke ariwe ukihari ufite imyaka myinshi baheruka kwiyemeza gusubiza hamwe nyuma y'imyaka 12 badacanuwa kari bamwe ariko madasigana kugira nino saha baterekwa uwo mugambi wo gusubiza hamwe kw'abadasigana muri isanga ino musi turarabira hamwe uko ubwo bwiyunge buzokorwa ngaho mugambi ugeze uko ibibanza bizogaburwa hagati impande zitandukanye kigiye gukurikira ku ruhande rw'abadasigana bavuga ko atikoze umugambi wo kwiyunga na kazoza ka Uprona muri rusange. Abatumire bacu ni umukuru umugambwe Uprona Olivier Nkurunziza akenshi bavuga ko ishami gemewe na leta. Olivier, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Murakomere no mugambwe w'abadasigana wemewe n'abategeko mu Burundi nta wundi uriyo ndibaza reka atashamiri igenewe na leta ririmo
uwo mugiye gusangira ikiyago nita Siyansi Bomana mudasigana ari ku ruhande rw'abatari mu mugambi wo kunga abadasigana batandukanye. Tasiano Sibomana, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Ndabaramukije mugabo ndabahuguye hakiri kare. Umugambi sinigeze ndawanka sindawurwanya kandi no wa mbere nije nari nawurongoye naho wahuye na n'abameranyi bakabonigira mu menshi
uraza kugaruka umugambi mugabo
turaza kuvugana ingene umugambi wogende n'ahandi
uraza kutubwira
mubanka umugambi wo gusubiza
uraza kutubwira igituma utawurimo nimba utawanka ariko reka mbanze akabazo ka mbere ndakabaze Olivier utubwira mu mizi uwo mugambi wo kuyunga wa Uprona watanguye ryari intumbero nyamukuru wayo ni yahe nuwahe
umugambi w'adasigana urazi hari umugambwe nk'uko mwabivuze umaze imyaka myinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi rero kugira imbaraga hagati mu badasigana ariko cyane cyane abadasigana barigeze gushaka gusubiza hamwe mu 2009 hanyuma inyuma y'amatora gato biragorana hanyuma harabaho umugwi witwa Kuradora ya Habilitation mu 2014 baragerageza naho nyine biranga dushika rero naho haba umugwi w'abadasigana uja mu matora tari kumwe n'abandi ariko rero twaravuze duti ko bigenda kose umuntu wese aciyumva ko ari wagwa agasore nico buza ko mudasiganwe wese ubufisi shavu iki cyane kiriya yo gishira hijya yabura tugashira inyungu ejuru z'umugambwe na rero badasigana cyane cyane bari barongowe na ngayimenda Evariste bavuga bati reka tuganire mu gihe twarimo kujya mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri naho nyine birasozana kandi na Tashyano yarimo kandi yari umuvugizi wiwe wabo ariko hanyuma rero no mu nyuma aho twagiye tugira ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ry'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe twarasubiriye turavugana duti abadasigana tuje nyabuna ikoraniro kaminuza abadasigana babyipfuza bose barimwo ariko naho nyene araba intambamyi zitavuye ku mpande zose aho rero mugabo bari baramaze kugiranira ibibazo umugwi w'ico gihe wari urongowe na Professor Ngayimenda bari baramaze kugiranira ibibazo na Tashyano nabo barikumwe
kubera ko atari
ugiye yuko tuzoza turaganira umwe wese ku ruhande rwiwe
Olivier kubera ko Olivier
mumvira yuko
mumwundire tuze turahana ijambo kubera ko mubi atari ubwa mbere ubu twashaka kumenya ahanini kuri nonshuro intumbero nyamukuru yo kwiyunga kwanyu ni ya kuri nonshuro
ubwiyunga bw'abadasigana ubwa mbere nta yindi ntumbero ya mbere ni ugukomeza umugambwe w'abadasigana umugambwe iyo abadasigana bavuze bati turifuza yuko ijwi ryacu ryovugira mu mugambwe w'abadasigana naho hari ibibazo twagiraniye muri kase ubwa mbere no kugira ngo umugambwe ukomere abadasigana ijwi ryabo ribandanye rivugirwa riciye mu mugambwe w'abadasigana Ivrona rero hari haciye amezi hafi arenga 15 turiko turaganira ubu rero abo twaraganiriye twarumvikanye kandi twarashikirije abarundi n'abakungu ko by'ukuri umugwi wabo dusubije hamwe kandi tugiye gukora igikorwa tubisangiye mu nzego z'umugambwe zitandukanye turi kumwe dufatanya amaboko nibaza ko ari ikintu gihambaye kandi cyiza cyane hatawe kirwaye
hanyuma abadasigana bemeye ko bari muri uwo mugambi wo gusubiza hamwe bangana gute ugereranije n'abandi nawe mwari mwaravanye harimwo abangana gute
abadasigana ni benshi cyane rwose babyemeye ni inzego zirimo mu ntara zitandukanye bari mu makomine atandukanye niyumvira yuko no kugira ngo igitigire kinyara ariko abadasigana keretse nyene umugwi wa Tashyano kumva utarabyumva ariko na Tashyano si kutabyumva ntituraheza kuganira kuko nawe twaganiriye mu mice itandukanye
umugwiweweza
kuganira nibaza ko bose bazoba bashikira
urakoze Olivier kuri iyo nyishu uduhaye ce mpindukira kwa Tashyano Sibomana nyuma yuko impande zo kwiyunga zirimwo Professor Ngayimenda asanzwe atwara uruhande rutahura rusa nkuru uvuga rumwe n'uruhande rwa Olivier bemeye kwiyunga mwaraso itangazo muvuga ko mutarimwe muri uwo mugambi muri uwo mugambi kweri kigatasiyana mutarimwe
icyambere no kubwira cyoco ucumve ucumvirize abatwumviriza bose bacumve ko tutanga umugambi wo gusubiza hamwe nari mbi yogirwa n'abandi atari twebwe kandi abo ntibabuze icyo ni icya mbere igituma twebwe twanditse kurya ni uko nk'uko Olivier yahejeje kubivuga twari turi imigwi ibiri muranyumva
turiko turakumva tureka kukuvugiramo kugira ngo tuvyumve neza nk'uko tumvize uri kuravuga yego
ok icya mbere mwamenya ni uko mushinga nawe Professor Ngayimenda nayize na Gatsutwa na Claude niho navuga mbona bari ku isonga abandi ngira hari naho benshi ari abo barondeye bashasha mu nyuma zaho tuvaniye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bigenze gute twarahaririye ko twebwe tutari twaronse aho duca ngo twitonze turavuga tuti ibyo ari byo byose separa pendi monde si yubamye tutereka dukore nuko twari twabisezeranye n'abandi dukore kugira ngo habe ihinduka ryiza mu Burundi ko neza y'abadasigana n'abarundi bose tute naho tutari ku marisi y'abitoza nicyo tubuza gutanga apele yo gutora impinduka mu gihugu nicyo twahaririye ko ubabona yuko gukuka kudasiba bateza korona aho bitoze niko gusha bafata ingingo yuko baja gusaba amakarte muri ranak
aho turi muri ntuzenya
tasiya
naho mudusubije muri 2022 ariko nshaka ko tuza kuri nonshuro ivya ranak na radese n'ibya mbere tubanze tubireke tugaruke kuri nonshuro akanenge mwabonyemo kugira ngo ntimuje muri uwo mugambi nakahe ahanini
the telephone number you wish
to forgotten wo mugambi tutari kumwe
eh
yakenewe hanyuma rero bashabaje kwitoza hamwe na no ahorarongo igihugu dumisenda yizeye muri kira icyo bita kira Burundi baranadusezera baduciye mwibutsa bati nta kundi ko tutumvikanye na nyoko ararongo guhidashaka hanyuma baragenda kuva icyo gihe rero ntibari bakibarizwa muri Pronado Opposition twebwe twayigumyemwo tuyivugira atakarata b'umugambwe duhinduye n'ubu turasharuko kandi mujina nayo uriza abizi abahora abanyamabanga ba mbere twari kumwe na banga y'imbega tukiri kumwe nibaza ko abo bamuzaniye ari bake batari batashika babirishanye batatu
none ga ndabura
aho se ntera nje rero kuri uwo mugambi urigera kubwiye ko nawe uhwanya nabo turi kumwe kandi ntibyigeze biba Naka nomukunomwe bwezi cyenda n'ijana yenda urongoza. Icyo ni cyakabiri cyagatatu. Twebwe twarabonanye inshuro zibiri n'abadasigana barongowe n'umushinga nayo uri. Turavugana twese ko tubishaka kandi tubona ko bikenewe. Turahanisango yuko umugwi umwe n'uwundi bategura urwandiko rwerekana ingene byogenda. Turahurisangira kabiri. Twebwe turaruzana dushyitse ku mugumya abo batubwira ko bakeneye ubwo iwacu ngo munzirege iwabo baje kugwika
mwari mwatubwiye ko
natwe tuti turubaha muduhaye ubwo iwanyu kuko natwe dufite inzego zadutumye turaja kwiga ubwo iwanyu namwe mwebwe ubwo iwacu hanyuma tuzohure turabe ibyo duhurije ko aho ntitwagihuriza ko tuti ntacyo mukeneye ko tubivuga verbalema nabyo rero turabishoboye ko twebwe twari twagwibangikanije kandi turabizi no ku mutwe turavuga turumvikana ikintu ko aho inama y'abaserukira abandi mu ntara ku mpande zose twumvikanye ko yari kuba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka uheze gushika n'uwo munsi iyo nama ntiraba kandi twebwe twama turindiriye yuko abaturya kara twe turi pre
nagira
ushikubu rero icyo ntikiraba bisigura ko twebwe nitwaheza tukabonana tukumvikana ingene byogenda nta n'umwe adakeneye yuko umugambo w'Imana wakomera ibyo aribyo byose si jewe n'abo
ndongowe igituma
ibyo bikenewe twobishika
igituma rero mutari muri runo mugambi igituma mutari muri runo mugambi w'inshuro nuko hariho ivyo mugitegura muzokwicana hamwe na ba Olivier n'abandi batandukanye mugahurira ku mugumya mukarisangira
twebwe twarahejeje kubitegura sinakubwiye ko niyo nama yo mukwicenda twari twagiye dutwaye urwandiko mugana bo bakavuga ngo bo nibatehugwe waba aribyo twari twumvikanye
none nimba mwarahejeje kwitegura
inama yo mukwicumi na rimwe nubu ntibari yayemera kuyiba
nimba mwarahejeje
twese tugenda ku mugumya
gute ariko ku mugumya ba profesa Ngayintenda n'urundi ruhande rundi bagasutse n'abandi bose baragiye kuri nonshuro barayaga mwebwe mwabujijwe miki kubijanirana ivyo vyose ngo mubiyagire hamwe
mufase ni umumenyesha makuru ngira ntiwumvirije neza
ntiwumvirije
yakubwiye ko twaganira mu mici itandukanye twese ntitwari kumwe na banga y'Intenda mu kuvugana nabo kuko kuva mu 2022 banga y'Intenda ntitwari tukiri kumwe
bari bobo bari bagiye
icyo gituma twebwe delegasiyo y'iwacu niy'abukuru niy'abashobora barongoye kumugumya twayigira tutari kumwe na banga y'Intenda ibyo byumve
hanyuma
rero yakubwiye ko twebwe tutaraheza igituma tutaraheza nibaza ko kizi gusumba uko nabikubwira mugabo jeje nibaza bashaka ndakorohereza
yego
twebwe tuvuga tuti kuja kugiranira kugusubiza ngo badasigana ni gikoba cyiteka mugabo tubasubiza hamwe kugira tu dukore iki turaze ibyo umugambwe ipfunda bategereza guhagararira mu gihugu hari amasezerano yarusha mwibuke ko abo bantu bo kumugumya bagiye bakagira kampanye yo gutoza ibwirizwa shingiro ari byo ririkorera hamba akorwarusha tutari ibibazo by'impunzi byaba byo hagati mu gihugu biri hanze biriko bikorwa ukudakorwa amatite de deplace baritwaje ibintu biriya kugira bayafute kandi muzi ibibazo bikiba hanze ibibazo by'ubutungane ibibazo byaba byo kurondera ukuri ubona ibyo severe iri kwirakora bagashaka bagomba gufuta ayo masite atana kimwe kirabazwa kuri iki ibyo byose tuti none iyo diskuru mugomba tuzoze kuvuga iyo muvuga canke tuzovuga iyo tuvuga tuti tubaze tubivugane ku neza y'umugambo n'igihugu umugambo w'iprontegeza kugira aho hagati kuri ibyo bibazo ahandi naho twoja hamwe tukaza kuvuga yangaje nk'iyo yo gushyigikira ibi na biriya kubera umugambo uri ku butegetsi gusa ata pozisi iboneka y'umugambo w'abadasigana ndaco byo wungura
urakoze tasiano
mwabito
murakoze kudutomorera ihwa mwase guhonyora ko muvuga ko mwase guhonyora ko amasezerano yarusha impunzi kandi de place n'ibindi Olivier yari yagiye ariko arabaratubwiye mu hinga bw'ivyuma ko agarutse ku murongo imbere ko tuca tukomeza ikiyago tubanze tuje ku matelefone gato twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bose ibyo babaza bitandukanye duhereye kuri butoyi butoyi ikaze ku ijwi rya Amerika Butoyi uratwumva? Butoyi uri kuratwumva? Butoyi aracari ku murongo wa telefone garoye. Muhinga bw'ivyuma nti bariko baratomora ko bariko barabona ko Butoyi akiri mu murongo wa telefone ariko twasura tu murondere Olivier urakoze kugaruka ga telefone kari kaduciriyemo ku ruhande rw'aba Tasia mu byo bipfuza ko ahanini byo banza gukemuka rimwe ngo nk'ivyarusha ingena amasezerano yarusha avuga ko yaho nyanze yosura kubahirizwa impunzi zitandukanye kandi muremeza ko namwebwe bitari kure ko mwo yagacanka iki ivyo bibazo murabona ari byo muzotorera inyishu kugira ngo naba Tasiano nabo baje kubasanga aho muri ko mugumyaga ugize
na shingorane ziwe kugatwa kiwe atari kibazo by'igihugu kuko ibibazo afise byo bari ngorane ziwe atari iby'umugambwe kuko ibibazo by'umugambwe aho bihagaze hose kwama abantu turiko turabiganira icyambere naye na kimwe umugambwe w'abadasigana wigeze ushira isoni amasezerano y'Arusha umugambwe w'abadasigana nta munsi n'umwe kuva wakabaho ibibazo biraba abarundi mu gihugu biraba umugwi w'abahunze mu gihugu hagati mu gihugu umugambwe w'abadasigana utigeze ugira icyo bivuga ko mu gihe cyose n'uno munsi habaye ikibazo umugambwe w'abadasigana wa muri koraterera tuvuga duti nta muntu mu gihugu wohungura ku nguvu kiretse bivuye ku mutima wiwe kuko icyo yahunze yumva kitarahera nta muntu n'umwe ashobora kumutegura mutware ku nguvu umugambwe rero w'abadasigana ibibazo byo kuvuga ngo mvuge uku canke kuriya ni n'umurongo w'umugambwe w'abadasigana umugambwe w'abadasigana nureka guterera mu buzima bw'igihugu umugambwe w'abadasigana nureka guterera mu buzima bw'ukuntu umugambwe w'inyene uri kurakora hagati y'abadasigana niracyo gituma abadasigana bose twicaye turavuga duti mbega umugambwe akaranga mutima kawo nakahe nicihe umugambwe wa Rudoviko Rwagasore agishinga umugambwe yipfuza ko abarundi dukora ibyo mutubaze kubiraba tugasanga na nakimwe dupfa mu by'umugambwe wa Rudoviko yadusigiye ariko nakadada k'abantu kwishyira hejuru n'ubwibone ati ibyo nibyo twogwanya ntihagire uwusuzugura abandi ntihagire utagira imvugo y'urupfasoni n'ubuntu ariko ibibazo bihanze igihugu byo abadasigana ntidushobora kureka kugira ijambo tubivuze ko ibihanze igihugu mu gunwanisha abarundi ibyonye abadasigana twamye tubibona kumwe kandi tubyumva kumwe
reka tubaze reka duze tubaze cyane
tuvuga ngo ku Kongo Tasiano atari wabivuze atari arayo umuvugizi wabyo ni mvugo usuzuga abandi kabacengera ibyo nibyo byonye n'ibiki mugoye ariko nayo ibibazo by'igihugu byose imugambwe w'abadasigana urabitegerera mu mvugo y'urupfaso ni kandi
reka ducatu
ishika igihugu kikubambye
reka ducetu reka cedura mubaza mukanya duto muri cyo bashaka kuvuga mu masezerano yarusha kandi ubwo tuvuga ngo itasiano hari abandi bari kumwe banzi siwe wenyene amatelefone ndumva arimo umuyaga mwishi sinzi ko tuza kubandanya neza twumvikana kuko no muhinga bwinji mariko aravuga ko hagera igihe bakabatakaza Alex we turagufise uratwumva ga Alex dufise undi mukunzi w'ijuru rya Amerika yitwa Alex ku murongo wa telefone Alex uratwumva
yego buke
buke uherehe uherehe uherehe
Bujumbura
akabazo kawe kubatumire
allo
akabazo kawe cyangwa intererano kubatumire twagutumiriye
ndabumva neza
akabazo kawe kubatumire twagutumiriye
akabazo kanje allo muranyumva
neza uko turakumva Alexi
okay akabazo kanje nagomba ko mumbarije uruhande rwa Olivier nagomba mumbarije yuko nimba koko bo baba bafite perspective d'avenir ma perspective d'avenir yabo
ubishowe kwivuga mu kirundi uvyibarize byasenze kuguhindura ibyumviro
kumenya biyevariwe bakiyevariwe bakirimbura probabilite yo ubushobozi babona yuko bashobora gukora bagasubiza bagasubira gutsinda amatora nk'uko bavuga nifuza ko nomenya canke etete nimba baba ariko bakora kugira ngo babandangize ariho gusa
urakoze ugira umunsi mwiza Alex Olivier umvise akabazo ka Alex ari Bujumbura
ela kumvise ariko ico twomenyesha nuko umugambwe w'adasigana no umugambwe bwa mbere nkuko ariko arabivuga no umugambwe utegerezwa gukora uburyo bwose ngo utsinde amatora ugambike ku butegetsi naho tutogaruka ku butegetsi umugambwe w'adasigana ni ngombwa ngo mwiki gihugu igihugu wahaye intayo kwikukira igihugu wahaye idarapo igihugu wahaye imbibe ngo wamugiterera kugira ngo ubwa mbere kibemo amahoro n'umutekano abarundi bakibemo umwe wese yumva kari mu gihugu ciwe atawurenganywa mu butungane n'iterambere cy'igihugu abarundi atawo uvugwa ngo ubu ni arekuriwe kuba mu gihugu gusumba ubundi
hanyuma ngo ibyo muri ko murakora
igihugu ngo ubitereze
ibyo muri ko murakora ngo mubikome bikoraho
rero twebwe icyo turi ko turakora ni ukwegeranya abadasigana ubwa mbere kugira ngo imyidogo ijwi ry'umugambwe w'abadasigana rije hamwe ibyo tutumva kumwe tubyumve kumwe hanyuma kugira ngo dushobore kuronka abashinga bateka benshi bashoboka dushobore kuronka amajwi ashoboka mu nama ya komine ariko kandi atamudasigana agenda aridoga ati jewe ndakumiriwe icyo rero kirahambaye kwegeranya abantu nukwirengera nukugira ngo iki gihugu nitukibayemo kugusaba kugira tukibemo ariko tukibayemo bya tugiterere abarundi tukibemo twese cyane cyane twumve ko uwo munsi abarundi dutegerezwa ko haba abarundi bafise icyo bafungura
murakoze cyane Olivier urakoze cyane
ataurara ku mugono uwundi
Olivier tuje kwa Tasiano ndanabasaba yuko tuzaturahana ijambo duhanahana kugira ngo nyagire uza kufatu mwanya mwishu kusumbundi changwe izuyu mviro tujanina na kuyundi tasiano Olivier Mukanya yaravuze yuko izi amasezerano yarusha mushiri imbere muri uyo mugambi mwumva ko washikana kukwiyunga kwa iprona iprona ikava imwe ivya mababa bigahava muri uyo mugambi wagwa gasore atatahura neza yuko ivyo vyarusha ari kibazo ngo dusigura neza ingene iprona itatere mu gufumbatira amasezerano yarusha
kibazo nyamukuru ubwa mbere bwobwo urumva abuze ko bobo bagiharanira amasezerano yarusha nibaza ko abarundi batwumva batwumviriza atarabana n'abadasigana nuko nyine mbe igihe baje kugirira kamanye ego iri biza nshingiro ryo mu 2018 narigeze kubaza umunsi umwe duhuriye ku kiganiro ku iradiyo ku isanganiro none mwari mwasomye birimwo canke mu bigira nkana
aho uri mu 2018
ndariko ndakubarira igituma ayo masezerano yarusha bavuga atacyo bariko barakora ngo bayahagararire kuko mu kuba baratoje ibwirizwa shingiro tubona simvuga ko ritari gutorwa kumbura ububasha ntibari babufise mugabe umugambwe uba mutuba munini urafata ingingo ugahagarara uti byari bimeze gutya be murutse uko biba mugabo wowe wafashe indombero icyo rero asubire kugira ande baratoje ibwirizwa shingiro rihamba akorudarusha icya kabiri aravuze ati ibibazo by'abadeplace ni mu kuva bariko baravuga ngo baproje aja haja kugira bafute amasite simbigira ndumva position y'abadasigana arongoye ko kumugumya epurta jewe naho baba mu ijoro amba baduterefonye turandika amamesaje ivyo ni ibintu bivyabo icya gatatu uyu mugwi severe uri kurakora ibintu bidakogwa ubesha ibinyoma bimwe biteye isoni no kumva natubwire aho bahagaze sinirigo ndaca kure hari byinshi twebwe rero twavuze tuti komu bahora bafise disikuru imeze gutyo twebwe tukabona ko hari hakwiye kuba disikuru imeze gutyo dimwe umuganga w'iprona ukavuga ijambo ritomoye ako abarundi n'amakongo bakumva bati iprona ihagaze aha tukeneye ko tubivugana imbere y'uko tuja hamwe kugira ngo ejo ntidusange twebwe twagiye kuvuga ijambo ritumvikana kandi twahora tuvuga iryumvikana nicyo shonyine
mbega none
gatasiyabivugana nicyo gituma yavuze naje nkavuga nti jewe ndi twembi turahagarika mugabo mbona babitinya nibaze tuvugane ibyo bibazo inyene tuzohora tubivuga sete fasi atari uko bahora babivuga
none gatasi hano nimba atari banga ivyo mudondagura ko mwokwifuza ko muri iprona mubanza kuyaga kugira ngo muje hamwe izo ngingo mukazitomora aho muzohagararana n'ico muzokora muramaze kubibwira bo kumugumya ko ari byo bipfuza hanyuma nimba mwarabibabwiye baravuga bati ni ivyo twokora kugira ngo dushobore kubandanya ivyo biganiro byacu
beno nega mufashe ni menyesha makuru je ko nakubwiye ko twahanye twagize inama zibiri tugahana misango kuva muri mu kwezi kw'icumi na rimwe kumwaka uheze ritarakurikizwa ubwo kwandiko twe turufise kuva mu kwezi kw'icenda none habuze iki umva ikibazo wo kibaza twebwe cyangwa wo kibaza we
reka mbaze olivier
byose biranditse biri ngaho
reka mbaze olivier
umva ariya teco ubundi mu rubiki mu nama izakati kwa kane ni konji ashaka duhe programa twebwe turara tugaze turari
Olivier ubwo rupapuro mwararubonye ivyo bifuza ko muganira ko mwumva ari ikintu muzokwicara kumugumya mukavuga ati twobiganira ariko twese tukabumwe
na kindi kiutunze ni politike no kumviriza ibibazo bihanze abarundi ibibazo bihanze abadasigana ku mutima nayo tasiano ivyo ariko aravuga subwa mbere je na madamu byani tasiano ikibazo gifise urazi ko ikiganiro ku iradiyo ari umunota umwe cyangwa iminota itanu ntubushikirije icyumviro cyawe ahubwo ubushatse gusa kwerekana ko ufise ibibazo washikirije bitatoye inyishu habe namba tasiano nkuko abivuze ndamaze kumwumviriza umwanya munini ingorane afise ni uko wewe ntashaka kugutekana wafata umwanya naramubwiye nti ibintu byose bifata umwanya nabo twaganiriye bifata umwanya nawe nyene tuzoganira ndabizi nzomwumvi tuzoganira gushika twumvise ibibazo byiwe kuko uruhande runini ndizera neza ko abasigaranye atari mfatiye ko badasigana twaganiriye
reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire Habimana Habimana ikaze ku juri Amerika Habimana uratwumva Habimana uri kuratwumva
ndabumva
ego ikaze ku juri Amerika kandi uduze ijwi ryawe uhererehe
rere mu burengera zo u Rwanda mu karere ka Ngororero
akabazo kawe
agira mbazo mu gabo uri muri opposition di ese yasemo nyungu kitanga kwifatanya n'abantu kuko ishaka rya sistema kare burya nta mbaraga rebari gifi
ya bisigwe yaravuga yanse ko muvuga ko yanse ko aja baja mono mu rugo bari kumwe avuga ko ari byo bakiri ko bararaba uko boganira akandi kabazo kawe
kandi kabazo nibaje ntese abo bantu niba badashobora kumvikana ntacyo guverinoma y'u Burundi yabafasha
ngo nimba hagize iki
badashobora kumvikana kugira ngo bashyire hamwe ntacyo guverinoma y'u Burundi yabafasha kugira ngo babashe kwishyira hamwe bitoze babana mu buryo
mugire umunsi mwiza Habimana dufate na Gabriel Gabriel ikaze ku juri Amerika
ego murakoze ko kaze kizi Amerika
uherere ga Gabriel
mu ntara ya Bubanza
akabazo kawe turafise Olivier tukagira na Tasiano
bwa mbere nagomba kubanza guhengukira ubuzinganga badasigana ifona nabo bashoboye kuganira ku bibazo by'umugambwe bakabihuriza ko ni intambwe nziza bateye ikintu cyose kibaza kizagira gifasha mu muganga ndetse no mu gihugu akaba dusangire nagomba kukabaza Tarsisi w'Imana turumva yuko avuga ko hafise ibitari bike badahuriza ko n'uburongozi bw'umugambwe kumumenya ariko kandi tukumva yuko mu biganiro yameshe perezida yamuvuga ko ari umudasigana nagomba ndamubaze ko abona ko ibyo bibazo ashikiriza bimworohera kwitorera inyishu ari wenyine ari nyuma y'umugambwe cyangwa ko byoba byiza agiye hamwe n'abandi mu mugambwe kugira ngo bashobore gushyikiriza hamwe ikibazo cyanjye cyari
urakoze Gabriel ngaho ibubanza ugira umunsi mwiza ego Tasiano reka tuguhe umwanya w'ishuri Habimana hamwe na Gabriel
uyo wa mbere sinumvise neza icyo yambajije
wa mbere ahanini yabajije ku byo mwari mwishuye kuko mwatubujije kuvuga ko mwase ko uwo mugambi mutase umugambi ahubwo hariho ibyo mwinda gukura mu nzira hanyuma mugaba akabazo ka kabiri ngo leta y'u Burundi hari icyo yokora kugira ngo mushobore gusubira hamwe
bo murakoze icyo cya mbere nakivuze nibaza yuko nkuko nabibabwiye urwandiko twere uriho ibyo dukeneye ko tuvugana biriho habuze abaparteneri urumva urya avuga ngo birafata umwanya turacarinda ibintu abantu ntibasubire kwibaza aho tuba tudashaka uwo mugambi mugabo ntidushaka umugambi atacugama iki icya kabiri uti leta yofasha muri urwo rugamba leta ifata uwifasha iki hari naho yoyo bitayikwa nabi ko umugambo yitwa ndasubira kuzongerere kuko ntibibuze mu ruhara ibyadushikiye gushika uwo munsi mugabo twebwe abadasigana turongoye abandi tubishyizemo uruhara n'ubwenge dufise nibaza ko leta ataco yokonona ibyo nibaza ko ari hamwe bamwe basigaye babyitwaza mbere ariko biva kuri bo ku nyungu nari nze kuvuga ngaha kuja Gabriel nacyo nakubwiye mushinga nawe Gabriel twebwe dushobora kuja mu ishyamba utazi guhapfuka inkono utazi nakubwiye kandi niba uri mudasigana hari imvugo abo bantu batwara ku mugumya bamaze imyaka bavuga bakoresha ku bibazo bihanze badasigana n'igihugu ninge n'umugambi utongo urongowe mbere tutibagiye n'amatungo yawe none ibyo wewe ugendemwo uburongozi bugumuko intumbe iguma ariyo hanyuma ngo ugiye gufasha iki twebwe badasigana turongoye batubwiye bati nimubaze mugende muvugane kuri vision ku ntumbero tuzo ibyo bibazo byose tuzohuriza ko niho tuzoba tugiye tubona inzira tugiye gufata kandi tugiye tugononokewe tubona ko tugiye gusangira urugamba n'abo dusangiye ijambo mu majambo make nawe nuvuga nta na rimwe bizoshoboka uri hanze y'umugambi mugabo ubu ndashobora gukorana n'abandi bataba muri pro n'ababa hanze babahe tugashika ku nyishu z'ibibazo usumba uko twoja hamwe n'abantu batagomba ko tubivuga uko byategerezwa kuvuga
mbega tasiano abo abadasigana muri kumwe mumva kumwe ibintu uko mwabidusiguriye ibyo murindiriye bangana gute
ndakubwire mufasi atari abaguhenda nawe kubwira ngo liste y'abadasigana mfite nawe n'abari ku butegetsi atari ugutirisha ntibaba bafite liste yabo batwara icyo ni kimwe mugabo ibi ndabivuga baba baheruka kugenda yaba n'umushinga nawe yorije abyumva kuko wowe ndabikubwiye nta referanse nta ropere wogira ngo umenye ko ndakubwize kuri cyane ndaguhenda nafate abati bari mu nzego zo mu 2009 barongoye umugambi mu ntara gushika n'uwo munsi kandi arabazi no mu 2021 aho twagomba kubigira bishyira mu makomine bikicwa n'abandi nanabivuze yarababonye abo mu makomine ntibari bwabarongera ububasha bwo kubaronga arabazi zaribyo byose barya bagiye nabo bahuriye n'abo dufite nibaza kwica atari ikibazo abadasigana batwumva baba bo kumugumya baba b'iwacu nibaza ko babizi nka mwaramutse
hanyuma nsubire ku ruhande rwa Olivier abasanga canke abavuga ko ari mikenyero ipona iba yemewe n'amategeko ifata yo hageze ko amatora abe kugira ngo habe ibibanza barondera hirya n'ino ivyo bibanza babironka habe ikindi amatora aheze hagasura kwaduka indyanye muri ipona mwubabwire iki
ubwoba bw'abantu bafatira ku biba byarabaye ariko abantu nibo kwama mu byabaye gusa nukuraba iyo tuja icyo twemeza neza ni uko abadasigana bafite umutima wo gusubira gukomeza umugambi wabo natasiyano wumva avuga ibyo iby'ibitigiri avuga abamwumva bo mu Burundi arabizi sinoza kumucira urubanza ariko kubera ko nawe nifuza ko tuzoganira sindamumenera agatabi ndamwemereye ko ibindi ngo bivuga hanyuma sinoza kumumaramariza ku iradiyo ariko icyo nemera neza ni uko naho yoba umudasigana umwe nta n'umwe tuzosiga inyuma tuzosiga inyuma hanyuma ibyo byumva iby'inzego z'igihugu ko dutaha kuja mu nzego z'igihugu ibyo ni ibintu duhabwa n'amategeko canke n'ibiba byaje mu matora umugambwe w'abadasigana rero ni umugambwe utegerezwa guterera mu nzego z'igihugu ubwa mbere na mbere ivuye kuri tuba twaronse uno munsi ubwa mbere imbere y'uko turondera inzego bojaho icya mbere ni uko umugambwe w'abadasigana ukomera injyane ntituvuze ngo tujye kubyihagarika burundu kuko ntituri abamarayika ariko igihambaye gusa no hanura asiano nuko iyo uri kuraganira n'abantu kizira kubesha cyane iyo ubeshe cyane bica bikunanira yuko muganira n'umuntu ibyo bintu byose yavuze bya severe umugambwe w'abadasigana ni bizira muri iki gihe nimuvuga aho wa mbere ndetse kuyandura ubwa bw'umugambo utamuzi n'umuntu uri uravuga urumva yuko ubugize nabi cyane
amatelefoni yumva atariko arumvikana neza reka muhinga bw'ivyuma bebe baraturabira uko biriko biragenda kuri amatelefoni ariko tunafata Norbert ikaze kujurya Amerika
muraho neza
turaho turashima uherere he gano rube
ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
akabazo kawe
mbere na mbere kamanzu ndashimire
turakumva
kamashimire ku kiganiro cyiza mwa mwateguye kandi nshimiye n'isanganye matsiko mwatuzaniye abatumire ariko nge nifuzaga kubashimira ndumva nta kibazo nge ndabifite cyane
ikibazo kikaba
andi kubabwira ni reka mbashimire kuri nsanganye matsiko mwateguye akinjira nari mfite kindi
murakoze ubwire umunsi mwiza
murakoze
ego Olivier hariho uwitwa Patrick Ndayisenga yanditse abaza ati abavuga ko hari kumuravuze yuko ngo mwiyunze ariko ngo ivyo ntaco vyofasha cyane tutamenye ivyimbitse ku cari carabatandukanije ngo none ndabaza icabatanya caraheze mu mwishure Patrick
ego icatanya aho n'umugwi wa badashigana cyane cyane bagizwe na professeur Ngayimpaye n'abandi badasigana benshi twaraganiriye kandi twarumvikanye n'ubu turiko turabwira badasigana mu makomine mu ntara babandanye uwo mugambi bawushira mu ngiro kuko uje umugambi wo gusubiza hamwe si ikintu kiba rimwe umunsi umwe ni umwanya ku mwanya kandi nizera yuko ari umugambi mwiza cyane uzokomeza umugambwe kandi ndizera ko mu minsi izaza tuzogaruka ku radio natasiano umubabaro wiwe waraheze
ariko nk'umuntu
ikindi nomenyesha nuko tasiano ntiyobuza umugwi wa Ngayimpenda ko basida hamwe n'abandi badasigana mu gukomeza umugambwe mu gufata ingingo zo gukorera mu nzego zitandukanye z'umugambwe kuko arazi yuko igihe cyose twatanguye we bari baracanyemo rero ibyo bacaniye ko nabo bakakigirana ingorane nibyo tuma badasigana tutabandanya twumviriza abandi ngo nuko tasiano ngo bagifitane ingorane na Ngayimpenda
twakire Luke ku ndi murongo wa telefone Luke kaze kujugira Amerika
murakoze cyane ndarambuye mutumire
uherere Galic
Zambia
akabazo kawe
akabazo kise na kakwazi mutumire ubwambe ko na wasikanye ubundi sinaye kuyikotira warabonye akenshi umugwi seveyere ibyo wagiye urashikiriza ku bantu bagerageje bavuze yuko habayeho nyabwoko mu Burundi 72 mbese nko mu mugambi ipona wobo wabavyakiriye gute kandi kabazo bagera kabiri twari twabonye umugambi ipona hari habayemwo imice ibiri mbese hari habaye ikivuga ngo umugambi ipona ushobore kubamo imice ibiri ariwe Burundi bwose iyi ni imigambi iri mu Burundi yari gufatira ko akarundi nk'uko yari yashikanye ubundi tumeye kwikubwira kuba hari habaye bijya byamugwa Gasore yari yavuga ati imihimbiri y'abambuzi ese mu mugambi w'ikorona hari haza gupfamo imihimbiri y'ukwa Gasore yari ivuze hari habaye iki murakoze
Tasiano reka ndabareke mu ishuri bwa mbere aka kabazo ka Luke ari muri Zambia
oui
Tasiano muratwumva
ndabumva nabi ko hariho urwamo abo twari kumwe mu nama bari mu bintu none aho nacometse telefoni ngo ndiyidini nsubiriramo akabazo kiwe
yabagize ngo muri mu mugambwe ipona baravuze yuko ivya severe ahanini mugambwe umugwi severe ubwicanyi bwo muri 72 ugahitanye ahanini abahutu ngo muri ipona mwavyakiriye gute hanyuma aragarutse ku majambo ya Rwagasore yavuze abakigenza neza ngo kugira mucanemwo ipona ize kwitandukanya byaba byaravuye ahanini kuri izo ngeso Rwagasore yari agarutse ko mu ijambo ryiwe hari abo yita amajambo atandukanye yavuze
murakoze icya mbere no yako mumbabarire mushinga nawe Olivier yavuze ngo ndabesha nibaza ko kubesha ku iradiyo biroroshe kubesha ibya kuko abatwumviriza bo bimenya naje singeneye kwimara amata kwirandi icya kabiri agatabi wabumbikiye urakoze ariyo byose ngira ngo ntigatumba ko nokubikira kandi tunaje kugatesha nibaza ko mugani wawe tugize umwanya wo kuvugana hari byinshi byo kuvuga ntakeneye kuvugira ku radio mugabo tubonanye tuzobivugana nico kiza cina kuri ico kibazo cyo muntu naco kibazo cha severe prevwe muri corona de l'opposition turi clair na yishari ariko akora ibidahuye n'ibyo amasezerano yarusha yahaye severe ariko aracurika akahise ku Burundi ariko aracanishamo abarundi mu kuvuga ibinyoma bikagira ikintu aho niho duhagaze twese n'ito by'umunwa ku bikorwa mu gusebera uri kurakora n'abasenyeri baheruka kubigaragaza ubu nagiye numva ejo ngo hirya ejo ngo yagiriye conference Gitega hagaruka ibihumbi na kabiri ngo twasanze byatumwe n'abareveri ngo biyamaze abatutsi ngo hanyuma regime y'abatutsi bihora muribuka ibyo aheruka kuvuga niko biraza
hanyuma ngo
abantu ntibatekeze n'ubwoba ntibubahuke bavuga ukuri ukuri kuzotegeza gutsinda twebwe muri planete yo kondisiyo naho tuhagaze
hanyuma rero
tuvuga tuti gusubiza hamwe ni byiza cyane kandi byokomeza umugambi n'igihugu cyatorera kuyoboka mugabo tubanje kuvugana tusubiza hamwe kugira dukore gute n'icyo kibazo
hanyuma kuri naho kuri iki kibazo cyo kumenya nimba amatati ya ipona adahagaze ngo mu byo gwa gasore yavuze majambo yiwe ko hazobaho abambuzi ari byo kurwanya basumirinda nabo yise abahimbira ico gihe navyo mu bivuga kwiki
nibyo
subiye mu majambo ya gwa gasore
ni nkuko nabihereye ko haja akicuru go karubinde turazi ko umugambo uri ku butegetsi ufite mu ruhara turazi byemezo kuba mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri dutsinda urubanza hanyuma bakotoriza kongre ilegal n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu yavuze ko atemereye kongre Gitega ivyo nivyo vyavyaye ivyo gushika uwu munsi ivyo bahorije aheruka kwitozamwo n'ubu biva kuri urwo rubanza rutigeze kwikizwa
ariko
mugura ko atari vyo kubesha n'ibintu tuzire mugabo yaba twebwe nyine abadasigana bamwe bamwe birengeranye bakarikira ubwabo gusa tuba dushobora kudeshuwa uwo muntu ava haza agomba kuducanishamo mugabo ntibikunda kuko usanga bamwe bamwe baharura inyungu zabo gucumba iby'abadasigana n'igihugu
reka twakire Antoine ku yindi murongo wa telefone Antoine ikaze ku ijwi rya Amerika
amahoro
uherehe ga
Antoine ndende ngo tugusiga
akajwi kawe ndumva wagahinduye Ndiga ndumva umenga yahinje ariko akabazo kawe canke intererano
Akabazo kanje Mu tanga aje tikana iprona kuba iki uyu nkaye mende mikambe tete keto tito Icha kabiri Ni barabe nyine ngo kwa nyo aje tikana iprona nyine ukore neza nkuko kwa kasore yakora Usubire kurubu kanyine uje hamwe nende mikambe ama bafatanye amana namba bitoza bitoze kuko igihugu cy'u Burundi ni cya twese
urakoze Antoine ubwire umunsi mwiza
eko mina mwe
reka twakire na Egide ku yindi murongo wa telefone Egide kaze ku jugi Amerika
amahoro meza bamesha makuru
uherere hega Ege
kanya ni Nairobi muri Kenya
akabazo kawe kwa Tasiana aracari mu ruhande rwa Iprona rukiriko rurisunganya kugira ngo baze bavugane ibitandukanye mbere yo kwiyunga hamwe na Olivier wewe asanzura mutswa Iprona yemewe n'amategeko akabazo kawe
kabazo kawe ndagahereza kuri Olivier ari mu nzego za leta ikibazo cya mbere nyanamaze kwanza abanza umunda mukirize amwe Tasiana
arakumva uduge ku ijambo nyarutsa kugira ngo tucunguze umwanya umwete
yego na jama byo rije arabye aho muganga atasigana iprona wari uri cyo waharanira akacabona impande zibiri ndavuga uruhande asanzwe arimo n'undi ruhande rwa Tasia cyuko ntabona ko uruhande arimo warondeye inyungu zago igenda bisunga umugambo uri ku butegetsi ibyo natwe abanywanyi ba iprona ko je kuva kuri cyo kurupa pabo sino iprona ukona yuko atanyuzi bwa cyo kwararondera ko ni kimenya amenya bwe kuraba go ya Demire Kenzo arwaruka bari muri uwo mugambwe kwatwatuze kwafashwe na rwahumwe ariko uwo mugambwe ntacyo nta n'ubwo duruvuga ko ahubwo arushikiye ubutegetsi amakabazo nako ka kabiri na kabaza Tasiana mune ka Tasiana nzi kuri uraze urafite icyizere yuko uwo mugambwe isona itose igijunja wari ufite kumba buzukuru n'abuzukuruza bashokuru bakaguma kugira gijyago agasoro kuko ndavuga ari nk'ikomune wasanga zikunda gusora umuganda itona ko gende mu nyamwaro akomune gisoji ko ndi ukari ko atwigisha ko dutegeze gutora itona ku rwego rushimishije ariko amasaha demere zenda warabonye demere yabagiye imbere kuko babona baje baserukira uwo mugambi by'ukuri nta nyungu n'imwe tubwaye ko ariko barabona ahubwo barongera ibibanza muri leta rero ndavuga nti uko agasore yayivuze ntibarondera inyungu zabwira ngo baronke ibibanza muri leta ngo baronke ibiti ahubwo nibarondera umugambi ushobore guhangana n'ubutegetsi ubone wa mugambi wa aloyizi ruhuka amwe wabamanitse ndiyimana bagiye mu nama nshingamateka baharira bakagira izina n'ijambo ata gutamika ijambo adize intoki ama murakoze cyane
urakoze Egide ngaho muri Nairobi muri Kenya
yego murakoze
neza yego ndahera kuri Olivier akabazo ka Egide urumva ko nawe ari umugumi abanga ngo kuva no kuba sekuru biwe akabazo kiwe mwakumvise Olivier ari umudasigana ndamwise umugumi yamuhanga bwa n'umudasigana
urumba ndamazuba n'ibindi atari hafi ngo amenye ibibazo ukuntu umugambwe witunganije mu gihugu ubwa katatu nomenye ubwa kabiri nomenyesha yuko umugambwe w'adasigana si umuntu nta mugambwe wa Aloyizi Rubuka nta mugambwe wa Olivier Nkurunziza uriho n'umugambwe wa Rwagasore rero umugambwe wa Rwagasore urafise intumbero y'ubuzima bw'igihugu utegerezwa guterera nibyo umugambwe urafite ubuzima nk'umuntu hari igihe bigorana abantu babo bagacara namwo hari igihe
yabajije Olivier kugira ngo twishure twihuse yabajije hanini ati uruhande rwanyu ntubona ko hari igihe rwari uri ko rwikwegera ko mu nyungu zitandukanye zudaharanira iragirya Rwagasore
jewe nta ruhande mfise jewe nta ruhande kandi ni mvugo mbi ituma
ipona muramutswa reka
tuzima n'umugambwe w'abadasigana wamba uri mu iki gihugu nta migambwe itanu iriho y'abadasigana
natase navuga ko ari
umudasigana uca kuriya abafise ibibazo cyangwa imigwi y'abadasigana iba yagize ibibazo jewe rero nk'umugambwe w'abadasigana icyo turiko turaterera no munsi ubwa mbere twebwe inyungu dufise n'iz'abadasigana n'iz'igihugu cy'u Burundi nta nyungu zanje zoja imbere gusindiza umugambwe w'abadasigana umugambwe ugizwe n'aba badasigana bato bato bari mu makomine bakeneye amahoro bakeneye ubutungane bakeneye ko igihugu gitera imbere bakava mu bukene bakeneye ko ubushomeri n'ibindi bivamo n'ibyo bibazo biduhanze bikomeye
reka
tujye tubyigira twicara mu mugambwe mu nzego z'umugambwe utandukanye tukiga ubuhinga
murakoze cyane
sigana utegerezwa guterera mu gihugu bikahava byabaye ngombwa tukajya ku bitegetsi kugira ngo ibyo bibazo tubitore
murakoze cyane murakoze cyane
umugambwe w'abadasigana twamenyesha ko atanyungu n'imwe cyangwa iriya irengeye iyo umurundi cyane umudasigana umuntu yoba ariko ararongora umugambwe ashaka inyungu ziwe
urakoze cyane urakoze Olivier tenda kwa Tassiano wumvise akabazo ka Egide nawe avuga ko ari umudasigana kuva ku gisekuruza ciwe yabajije ngo icyizere cy'uko muzohava mwiyunga icyizere cy'uko iprona izoba iprona Rwagasore yashinze yari yarashatse kingana gute ku ruhande rwanyu icyizere icyizere cy'uko ngo iprona izoba nk'uko Rwagasore yari yarayishatse kingana gute icyizere cy'uko umunsi uri izina abadasigana bazoba bari hamwe bavuga rumwe bahagaze hamwe ngo bagasubira kuba bafise ijambo niko yabivuze nk'aba kera ngo kingana gute
ubwa mbere ho igihe cy'umugana atarumuganiriro dore Rwagasore yashinga iprona cyo cyungu hahindutse byinshi mbere bibi inyigisho z'amacakubiri zaratsimbataye imigambwe irabaho ku moko amatora arabaho ku moko ibyo byose n'ibintu igihugu caciyemo kikirimwo kitazovamwo ejo cyangwa hirya y'ejo mugabo jewe sinihebuye n'umugambwe w'iprona rero ni uko mugabo icyo namumenyesha ni uko mu migambwe iharaniye kwikukira mu bihugu byo muri Afurika isigaye igihagaze naho ingorane zuzuye iprona iri muri mike isigura ko rero iyaba indongozi zaho nshakira ko ngire ko mvuze nico mushingana yaho yavuze ngo ngo nta nyungu barondera inyungu za bamwe bamwe nizo zica umugambi badafikara icyo nico kinyegeze nta detaye tuvuganira aha munsi twatuye kugira akanama tuyobigarukako mugabe icyo kirimo isigura ko rero twirengeye tukaraba kure ikime y'umugambi w'iprona bategereza guhagararira inyungu izihe wowe zihagararira gute uko urundi bumeze ubu iprona naho isoronsa amajwi yanonse kuri rwagasore ibyo aribyo byose yobwira tuga uguheraheza ndamumenyeshe yuko ubu nta mugambi wovuga ngo uri kura urashitse abarundi ndabivuge ndabisubiye yaba ari uko ntibabibe matora yamaruko niba bibe matongo sigura ko rero iprona yisuganije neza ntacyo yibuza kwisubira kuca imbere ku kibuga kuvuga za politiki mu gihugu yashari kure mu gihe tutarabona icyo tugomba gushikako
ego twakire emabe
nkeneye ko umushinga nawe urije n'abarongoye kandi ndamusabe ntaje avuga ngo tashyane arazi neza ko ndongoye abadasigara abavuze bati migwi ntabihakane ntari witwa ngo arongoye uwemewe n'ubutegetsi imvo zirazi umugabo n'abatemewe n'ubutegetsi sono sompamuye abadasigana
reka dufate emable nawe
yarabigaragaje nibaza yuko ikenewe ahubwo ko twikebuka tuti mbega abo bose twita tutagomba kuvuga amazina neza twoja hamwe tukavuga teori ya ndacy'umugambwe n'iyi wibaza ko amajwi mwaroza atogwizwa n'inshuro cumi cyangwa
twakire emable ku wundi murongo wa telefone emable ikaze ku ijwi ry'amerika kandi akabazo kawe karaza kwihuta
sabwe
ni emable uratwumva
ndabumva nubwo ntagenda bumviriza cyane nzagenda bira sinabyumva neza amajwi yose mugomba ndabumva
akabazo kawe wihuta
ego bwa mbere wumva ndikora muto watumire
nyarutsa ufise amasogonda make yo kubaza
ego si kibazo ahubwo ni intererano cyane cyane bwa mbere wowe nagira shime cyane icyo cyiyumviro cyo kwiyunga hagati y'umugambi w'abadasigana iprona kuko iyo ni icyumviro cyiza kandi twe twaragishimye cyane ahubwo tukaboneraho n'iyindi migambwe nyine yabayemo amashami ko nayo nyine wafatira akarorero keza kuri iprona
ugira umunsi mwiza emana ugire umusirizi ego emable urakoze kuvyumviro vyawe reka rero dusozere umwese ndamuha amasogonda makenya kugira ngo adusezere reka duhere kuri Olivier Nkurunziza umuri iprona yemewe n'amategeko Olivier akajambo kawe kanyuma tunagushimira ko witavye utumire bw'ijwi rya Amerika
yimvira abantu bose baterereye hanyuma tashano turi kumwe ngaha mu gihugu tuzoguma tubona tuzoguma tuganira nizera ko nta kibazo na kimwe umuntu afise kidatora inyishu iyo muntu wese afise umutima wo kubaka no gukomeza umugambi ibyo nta munsi n'umwe bitazotera inyishu
urakoze cyane tashano Sibomana namwe twibutsa ko muri iprona mutavuga rumwe n'ubutegetsi akajambo kanyu kanyuma tunabashimira ko mwitavye ubutumire bw'ijwi rya Amerika tashyano muratwumva
nashimye nuko avuga kandi nkuko naje nabyemeje ko tukibandanya ibiganiro kuko twebwe ntitwigeze twanga umugambi wo gusubiza hamwe dukeneye ko dusubiza hamwe tuzi icyo tugiye gukora kugira umugambi ukomeye kandi hazaba ari ku neza y'abadasigana n'igihugu nta bindi byinshi nukongera ko nibaza ko byinshi ari biri imbere tuzovugana n'abashinga nawe bo ku mugumye barongoye abandi
murakoze cyane mwese ko mwitabye ubutumire bwacu Tasiano Sibomana na Olivier Nkurunziza kino kiganiro cyari cagarutse ku kwiyunga kwa iprona dushimire abatandukanye bagize ico baterera abanyagihugu bari barungitse amanimero yabo ya telefone kugira ngo dushobore kubahamagara muri twihanganira mu Burundi imirongo ntiyari kwiracamo uko twari tuvyipfuza hari amajambo yagera acikagurika amwamwe ku kibazo c'ubuhinga bw'ivyuma muradutunga mutuburane kuri mikro yari Diane Ninahazo yakoze Aloise Bigirimana yegeranije amajwi yacu na Ingenieur Cornelius bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije kubandanya muranigwa mu vyo murimo vyose mandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye